mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye mikano kanya.
Kuba ku munsi wa kabiri je n'ashikana n'abana babiri habarembye aho ku bicyo gihe n'ubu turikoca tugakoresha ubutoshi bwa twavuye muhera kubera nta matara tubona ariko muganga azahubwira ngo ingize umwana ino muri Stade de Suez ko nta sakatoroshi abakoresha igihe naho haba ariko serum acazana ku telefone yiwe akaba yakoresha mu kumurika kugira avure umuntu.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu ya Majepfo agaruka kibazo cike na ry'umuyaga nkuba kwivuriro ribegereye bivuriza ko riri kuri poste de santé ahitwa Rusenda nyene. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye iyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yongeye kwagiriza agasomborotso u Rwanda. Turazigaruka ko handi hatume hafi ya maradio yanyu. Ako imbere yo kuja ku isonga ya makunce ku mwidonido banzinda bwire mwe bake ku Bushinwa bwahaye uburenganzira ambassadeur wa Canada ukubonana n'umunye Canada agira kabiri yafashwe kumva gushika ubuzitaramenyekana. Ivyo vyashikije n'umushikiranganje wa Canada ajeje imigenderanire i Ottawa. Ambassadeur John McLum yaraganiriye na Michael Spavor umugwizatunga w'umunye Canada ejo kwa mungu inyuma y'imisi ibiri abonanye n'uyundi munye Canada afungiwe mu Bushinwa yahoze ari umudiplomate w'Ushinwa bwahagaritse abagabo babiri nyuma yaho igipolisi cya Canada gihagarikiye umutegetsi w'ikompanyi y'Ubushinwa ikora itumatumana ko amakuru yitwa Meng Wanzhong mu ntango z'ukwezi kwa 12 Vancouver ku mutahe watanzwe na Leta Zunze za Amerika. Meng arindiriye kurungikwa muri Leta Zunze za Amerika kuvyaha vy'uko yadenze ku bihano Amerika yafatiye Irani. Canada irahakana ko Meng yafashwe ku mvo za politike. Inama hagati ya Leta Zunze za Amerika n'abategetsi ba Taliban itekanijwe kuno wa mbere muri Emirates Zunze Ubumwe za Amerika itumbereye kuronderanya ishu ya politike ku ntambara muri Afghanistan. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu gusubiza hamwe Abanyafghanistan ariwe Zalmay Khalilzad niwe arongoye intumwa za Leta Zunze za Amerika mu biganiro ya Abu Dhabi ku murwa mukuru wa Emirates Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko vyashikije n'umutegetsi wa Pakistan ku juge ya Amerika ejo kwa mungu. Kuva ashingwa ayo mabanga mu kwezi kw'icenda iyo ntuma idasanzwe ya Amerika ivuka muri Afghanistan imaze gutunganya inama zibiri n'abatalibana iKatar aho uwo muhari ufitiye ico wita ibiro vya politike. Intambara mu Afghanistan yabaye ndende uko Amerika itari vyiteze imaze gutwara Washington amadolari ashika amamiliyoni atatu muri ico gihe abarwanyi b'abatalibane barushirijeho kwigarurira uturere mu gihe ubu bagenzura hafi igice c'igihugu muri Afghanistan. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba bagira mutwumve mu camuja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi ry'Amerika ni kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri wa mbere yabonanye n'abategetsi bo mu ntara zitandukanye kuri telefone. Turi kumwe na mugenzi wacu Diane yakurikiranye iyo nama yabereye mu ntara ya Bubanza igamije kuraba ingene umutekano wari wifashe uno mwaka. Diane amahoro ngaho i Bubanza.
Mahoro neza Diane.
Yego, abo bategetsi babonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nkurunziza ahanini bari mu byahe bisata.
bari mu bisata mu bushikiranganje bw'umutekano no mu bushikiranganje bw'ubutungane hamwe no bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu
bikuru binyamukuru bavuganye muri uwo mubonano n'ivya
yego Diane bavuganye kuri byinshi cyane ahanini bavuze kubijyanye n'umutekano ingene ukwiye gucungerwa mu buryo bukomeye muri ibi bihe birangiza umwaka na cyane cyane ko hari igihugu cy'u Rwanda ngo bikomeza gusotora Uburundi aho hari n'ikiziga cy'umuntu ngo catowe mu ruzi Rweru kivuye mu ruzi cyaje ngo kiva mu ruzi Kagera rubibe n'igihugu cy'u Rwanda n'intara ya Kayanza ati rero ngaho Uburundi inzego z'umutekano zakwiye gucungera cyane kandi bagafasha na cyane cyane mugabo ngo abantu ko bahimbaza umwaka banezerewe abafite amazu y'ubutambiro bagashobora kurara barakesha babikeneye hamwe n'amasengero ariko amasengero ngo cyane cyane kubera nabo injyane zibonekezamo cyane bakahabera amaso mugabo kandi ngo ariko hazafatwa n'ingingo zikomeye bibaye ngombwa kandi yuko n'amasengero atwagwa n'abanyamahanga yo ngaho mu Burundi ndi kugira bakemwe izo njyane ko ashobora kuzotwagwa bashaka kuzoshiraho abayatwara bakaba barundi gusa
hanyuma haraheze iminsi havugwa ibijanye no gufata ingingo zo gucungera ubutare ico kibazo hari cyo mukuru gihugu cyo Burundi yo bayakigarutse ko
ego arangiye medeze imana icegera cy'umuvugizi wiwe yavuze yuko yabishikirije muri yo nama avuga yuko bagiye gutanga inyigisho zikomeye guhugura gose ngo abajejwe umutekano abapolisi hamwe n'abasoda kuko mu bisanzwe basanzwe ngo bacungere umutekano w'abantu inyigisho bafite zose zo gushaka gucungera ubwo butare yuko bagiye kubaha inyigisho maguru masha nko mu mezi nk'atatu bakaza bashobora gucungera neza ubwo butare cyane cyane ko ari ubundi gucukurwa mu ntara ya Kirundo
hanyuma iyo nama arigamije kuraba ingene umutekano wifashe yagereranije no mwaka uheze abona byagenze gute by'umutekano mu Burundi
muri rusangi umutekano mukuru w'igihugu Peter Nkurunziza yawushimye ko wagenze wifashe neza muri uno mwaka haba mu bijyanye n'amasanganya yo mu mabarabara haba ngo mu bantu bicwa ibitigenge ngo byaragabanutse cyane nubwo bitashikirijwe kandi yuko yanashimye cyane abantu bari muri ibyo bisata bari bitabye nama yuko bakoze neza cyane ku buryo yabahaye amanota ibice 97 ku ijana
urakoze cyane gose Diane turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira udushukirize ku buryo burambuye iyo nkuru giye kudutunganiriza
murakoze na Mediane
tuve ngaho rero mubanza mu Burundi cyo dukubitira mu Rwanda abacuruzi b'impunzu zambawe zizwi ku izina rya caguwa bakorera mu masoko atandukanye mu karere ka Rusizi murengerazuba bw'u Rwanda batavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku ngingo bafatiwe zitandukanye basigura ko abashinzwe kubatoza amatagisi basanga mu isoko bakabatwarira iyo baranguye kandi baba bayitangiye amatagisi ubutegetsi ku ruhande rwabo busigura ko impunzu batwara ari ziba zinjijwe ku buryo burunyuranye n'amategeko ni nkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima
Hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u Rwanda bufashe icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda abakesha amara mu kubwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basoze
harya badusanga nk'hariya nyine haradukorera ku bitara bakamanurira imyenda yacu bakayitwara kandi twebwe buri kwezi baraza kadusoresha tugatanga n'ibihumbi 60 by'ipatante umwaka wese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzana ibyemewe ari byo ducuruza
nasoze natanze umusoro utanga umusoro hano dusora 5 ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mu isoko bagahambira byose bakagenda
abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri Rusizi bavuga ko nibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasorisha kuko ari ukubateza igihombo
wenda ruko mwatuvugira nimba wenda se no mu isoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza tuyitware duhombe ariko batadusorishe urumva kuri amafaranga wamara kuriha mundi ugatahira nani tike nutwo wacuruje wenda batari baza kugufata kabura dusoze ugatarona nani igihumbi ufite cyo gutega
ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto bya caguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo yo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu Nyamara abacuruzi bagaragaza ko nanubi bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri Rusizi.
Batubwira ko Made in Rwanda ikora ariko rwego kugira tubone imyenda yaho nimba bikorerwa i Kigali ntago tubize. Ntago tubize ntago tubibone ni Rusizi twebwe.
Ahubwo nategereje nimba yo Made in Rwanda izange nabuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyaweze cyo nabonye ntarahira. Ni ibikapu ibyo nabonye Made in Rwanda.
Nahake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ku biciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo.
Ntago tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi. Ubu niba mfite 500 yanjye nshobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara. Hari ufite 5 cyangwa ufite bingahe nakabona buri muntu mu cyiciro cye. Wende iyo myenda bayidukoreye nayo igiye ingana n'uko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze.
Nanjye gushaka umwenda wo kwambara ahangaha nazanye amafaranga 5000 pe kandi imyenda ndayibonye ubu ndatashye. Mugiye nari kujya hari anagura ipantaro n'ipantaro imwe nakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva mwenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyana na Made in Rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo zirahakana ko abacuruzi bacaguwa bakorera mu masoko baba bamburwa ibicuruzwa byabo. Bwana Kayumba Efuremu yobora aka karere ati
ibyo navuga ko nakuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura abanyirayo niba abandi bacururiza mu nzira b'abazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangombwa aho bayiguriye uba ngo rwose umutekano wabo urarinzwe 100%. Kandi niyo dufata abandi barizererana hanze tuba tugira ngo turinde ba bandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'aba bandi babizana bitasoze kuko birumvikana bagurisha ku giciro gitoya. Noneho aba bandi basoze bakabora abakiriya abatarasoze bibyinyarije imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari gucuruza cyane.
Kuva mu kwezi kwa 7/2016 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga 20. Zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere. Gusa kugeza urizo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi. Iyi ngingo kandi yatumye u Rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nkaguwa mu ndimi z'amahanga. Abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri 1% by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye tumira mate gato hamaduce tusubira mu Rwanda ariko ubutubabwira iby'impunzi. Urunani rw'amashyamwe ahuzurwaruka rw'abarundi bahungiye mu Rwanda hejo kwa Mungu bari bateguye umunsi mukuru witwa umuganuro. Kera uwo munsi mukuru wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso cyo gusangira hamwe n'ubumwe ku barundi bose, kabaye akaryo ko gusangira imbyino n'ibifungurwa kavukire naho bari mu gihugu cy'ubuhungiro. Urwo rwaruka ruvuga ko rushaka kugaruka ku muco na karanga kugira ngo rwige gukunda no gukorera igihugu cyabibarutse. Mu byumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru.
Umurisho w'ingoma, indirimbo, imbyino n'intambo kavukire nivyo byarangwa mu Barundi bari bitavye uwo munsi mukuru bise umuganuro. Uwo n'umunsi mukuru wahimbazwa muri kahise ku ntwaro ya cami cari gihe co guha umwaka Abarundi no guhezagira imbuto kugira ngo basohore isuka batangure igihe cirima. Witabwa n'Abarundi bose mu butandukane bwabo. Urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka rw'Abarundi bahunze Synergie des Jeunes Burundais nibo bateguye ico gikorwa. Niragira Alexi icegeye cutwara Urunani avuga ko biyumviriye umuganuro nk'ubumwe bukwiye kubahuza bose iyo bahungiye.
Tukabona yuko rimwe na rimwe Abarundi bashwiragiye, bamwe babantu batandukanye, abandi bafite ibyumviro bitandukanye. Dusanga umuganuro nicyo kintu cyonyine cyashohoza Abarundi bose, haba Abahutu, haba Abatutsi, haba abagore, haba abagabo. Natwe Abarundi iyo bari hose twegerane duhure, twogira ubumwe, tugakorera hamwe cyane, hanyuma tukagira icyo dushyitse ko muri kadodo kacu k'igihugu.
Abari aho baracishamwo bagatamba umudiho, ugwedengwe, amayaya n'izindi ziranga karanga k'Abarundi n'imigwi y'intambo iserukira impunzi ziri mahama ntiyari yatanzwe.
Twebwe mu nkambi ya mahama ibintu by'imico kama biratwubaka. ngubumwe bwa bakera bwa ari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpete
gisafa nka kugasima ukari mu gasiguriki
ikirwa ko duha nuko twebwe twacu kubi byinshi byaduciye ko iyo twaza kubimenya kare twari guca tujinama tukicarira icyo kibazo ikintu ibintu tukabisambura bitarasasagara mu bantu ni kuvuga rero abantu bakwiye kujinama n'ingingo amahoro yo kwiganza
hari kandi n'ibifungurwa bitandukanye vya kera nk'intete amateke y'ikirundi amavuta y'inka umutsima w'amasaka canke w'ingano n'ibindi umusura kiri muto Daniel Ngendakumana aserukirirwa n'impuza makungu gugwaruka mu Rwanda Mouvement International de Jeunes Burundi iruhande yo gushimira icyo gikorwa cyo guhuza gwaruka aranashima ko yahaboneye ifungurwa yaherukira iwabo atarahunga araheze imyaka 3
je nka jewe naheruka intete ntarahunga amateke adahwase twagere kibusa barundi uburundi bw'iwacu twebwirire nk'ugwaruka rwahunze babahungira mu Rwanda canke mu bindi bihugu mu vyo dukora byose hari byo dukora mu butandukane bwacu iyo twahunze tuva haratandukanye iyo twahungiye haratandukanye ariko umugandoro ni ikimenyetso gishobora kutwereka ko twese ugaragaza ko bahunze bose ari bamwe kandi bakeneye ubumwe
muri jose na hose
iri drapo iyo umupira uri ku drapo y'igihugu aho ndi hose ngo manibuka ko ndi mu Burundi
nabahumure bari bahari Dr. Alphonse Rugambarara arashima kugwaruka gwahunze gwahisemwo kutibagira akaranga akifuza ko insiguro ye ntwari bereye yagaragazwa no muganuro yosubira igasasagara mu gihugu ciwe
urwaruka rwahunze ntirushaka kwibagira Burundi kandi rukabona yuko umuganuro ari umunsi mukuru waruhambaye ku Burundi kera itwereka ko badashaka kwibagira Burundi bifuza kuzosubirayo kandi bagasubirayo bataribagira koko ivy'i Burundi ahantu kubishima cyane rwose umuganuro kera yari wo fete nationale w'abarundi ni kuvuga ko byari bifite akamaro kanini kwerekana yuko ubutegetsi bwo muri ico gihe bwari kumwe n'abanyagihugu ntibari batandukanye namba n'ibyo twifuza yuko abategetsi boba mu Burundi bakaba koko badatandukanye n'abarundi mumvise n'ingene babisigura yuko ari miryango ari amoko ari biti bose uwo mubwirizwa barabukora atagahato kahari bose barabiyumvamo
ni gikorwa catwaye umunsi wose ndetse n'abarundi bacitavye ntibashaka no gutaha kuko baguma bitambira akiwabo hari mbere n'abacishamwo bagakorora mosozi kubera ibigumbagumba byo gukumbura iwabo bati muri izi ntambo n'imbyino twiyumva nk'abari wacu ligiza kabiri umugano rutegurwa mu barundi bahungiye mu Rwanda Che Clavier Niyonkuru i Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye turacari mu yavugwa mu mpunze ariko unye rero twerekeje mu vyerekeye ukwivuza amagara y'abantu duhere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zivurirwa kuri poste de santé mu nkambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi bavuga ko afite ikibazo gikomeye cyo kuvugwa kuko atamatara ari kuri iyo centre de santé bivuriza ko haraheze indwi zibiri mugenzi wacu muri Kongo Vidaste Ngabo adusigurira ku kibazo cifashe
Ikibazo cy'umuriro gihangayikishije abagwayi bo mu nkambi yo mu Rusenda bivuriza kuri poste de santé yo muri nkambi bivanye nuko imoteri yari isanzwe itanga umuriro muri poste de santé imaze ibyumweru bitatu yarapfuye kandi n'amapano atanga umuriro w'imirasire y'izuba akaba nta mbaraga agifite zo gucanira iryo vuriro nkuko byemezwa n'abagwayi bagana iryo vuriro aho bavuga yuko bajya bitwaza amatoroshi za telefone ndetse n'udutara two gukoresha mu ivuriro nijoro kugira ngo bavugwe
kuba ku munsi wa kabiri je n'ashana n'abana babiri habarembye aho kuba icyo gihe n'ubu turi koca tugakoresha ubutoroshi bw'abavuye muhera kubera nta matara tubona ariko muganga
kugira ngo mubone cyangwa mu abantu bashaka kujya hanze cyangwa bashaka kubavura bigenda
mu byerekeye ko abantu kutuvura adahubwe ngo ingize umwana ino muri salle de soins hajya batangira imiti ko ntasa katoroshi abakoresha ushikira umugwayi bacumwiza hajya bagaburira imiti akabasha kuvura gashusubiza umwana kujya mu gitanda nimba ageze igihe naho habari ko serum acazana ga telefone telefone yiwe akaba yakoresha mu kumurika kugira avura umuntu
abana nyine maze kubashikana n'umusegetera narinjaniye ndajana nyine na gatoroshi ko kugenda murika nyine munashatse kujya kuri toilette akagenda janye na ka gatoroshi abana cabasiga mu mwinjima nyine nakundi bigenda
Iranzi Olivier ni impunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda yarimaze ibyumweru bibiri igwaje umwana aganira n'ijwi rya Amerika avuga yuko iki kibazo cy'umuriro kibateye impungenge mu gihe baba bari kuvugwa mu masaha y'ijoro
aya makinga hari aragaragara mu murabimva kandi murayabona nuko hashobora kubaho ubuzima bw'abantu bushaka guhungabanira hajyanye cyangwa ugasanga umuntu bashoboye kumuvura nabi cyangwa kumukonsita nabi cyangwa kumanika imiti nabi banye nuko hari mu mwijima
ibi kandi izi mpunzi zivuga bigaragazwa n'umuyobozi w'uziserukira muri inkambi yo mu Rusenda nibizi Faust avuga yuko iki kibazo bakigejeje ku bayobozi bashinzwe ubuzima muri ASER nubwo kugeza uyu munsi nta gisubizo bari batanga kugira ngo iki kibazo cy'umuriro cyongere kibonegwe umuti
baradusiguriye neza yuko imotere yagize ikibazo ko yapfuye natwe turabaza ko dushobora kuguma tumeregwa nabi kubw'ubuzima bwa kubera ikibazo cy'imotere baca batwemerera yuko bagiye kubiraba kugira baraba ingene bokora icyo kibazo mu nzira gushika n'ubu twararindiriye inyishu ntituraro yaheze mu nzira tuca turandika mu nyuma yaho twandikira IDS na ARD dukopya na CNR nabo nyene gushika none uwo munsi ntibaratwishura tumenye igituma abantu baguma bamererwa nabi kubera kubura ingene bivuza mu masaha y'ijoro barafise n'udupano turi hajya hejuru kwijyanzu tubiri tungahe mugabo ntago twaka twatse amatara hariya kwijya poste de sante mubona hariya nico gituma mubona ibintu byo ku by'umuyaga nkuba byanse hano kwiki hano mu nkambi
twagerageje gushaka ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya ADES ari naryo rishinzwe ubuzima mu nkambi yo mu Rusenda ntiyagira icyo badutangariza kuko ubuyobozi bwabo butabemerera kugira icyo butangaza mu itangazamakuru usibye igihe baba babiherewe uruhusha na ASER mwamenya yuko atari mu ivuriro honyine hari iki kibazo cy'umuriro ko ahubwo nakorera za biro z'amashyirahamwe ya CNR ADES ndetse n'igipolisi cyo mu nkambi nabo bafite ikibazo cyo kutagira umuriro wo gukoresha kuko bari basanzwe bakoresha umuriro utangwa n'iyo moteri yapfuye Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo harakenuye tukivuga ivyo kwivuza mu mpunzi impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania zo zivuga ko zishimiye uburyo zivurwa co bikoze bahangayikishijwe nuko badafise uburyo bwo kwirinda indwara ya malaria mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yaganiriye n'umwe mu mpunzi ziba muri iyo kambi atifuje ko amazina yiwe atangaza atangura amubwira ko amavuriro n'ibitaro bihari kandi ari vyiza cyane
aha mu kambi ya Nyarugusu bajanye kwifuza bimeze neza hari ishyira hamwe yitwa Red Cross Tanzania cyangwa Croix Rouge baganga bariho imiti iriho iraboneka nta kibazo
uko bitubwira rero nta kibazo cyihari cyo kwivuza abantu bakiri batoya abana abantu bageze mu zabukuru abagore batwite n'abandi bose bakeneye kwivuza babona ubafasha
babona ubufasha buhagije duhere ku bana abana bararonka ubufasha kabisa buhagije bararonka njya zibongerereza zibafahiriza bana bahuboye ubisoja ni sawa abagore batwite baragenda bagapimwa ata kibazo na kimwe gihari ibipimo byose bakabikurikirana ndetse bakabaha na bijya twita amafishe y'ingene umubyeyi atwite yakurikiranywe ku bitaro mpaka abyare yibaruke nta kibazo kere cyo kwifuza
ku bantu tuvuge bafite nk'indwara zidakira cyangwa se indwara abantu bamarana igihe harimo nk'indwara ya sida kanseri harimo diabete izo zose abantu barazivurwa nta kibazo gihari
biye ku bitaro bakabona ko ufite izo ndwara hariho ubundi bufasha buva muri UN kuko Red Cross irashobora kuba yananiwe hari ubufasha bushavuva muri UN uko indwara zidakira izo za diabete za kanseri izo bashobora kuvura baca bakungika mu bitaro biri nyuma y'ikambi nko mu zindi ntara za Tanzania ubwo bufasha kabisa buratangwa buratangwa ibi bya sida basanze umuntu agwaye ibintu bya virus ya sida nabo aronka ubufasha kuko barahari inyigisho zose zitangwa baramuha imiti yo gupfufahaza imiti ishobora kubiramurinze kabisa ni byiza nta kibazo gihari rwose ariko ikibazo gihari ni kibazo cy'imisegetera haguriye malaria cyane rwose mu bana batarakwiza imyaka itanu abavyeyi batwite kabisa malaria irabibasira cyane ariko ikibazo kihari ni uko atamisegetera none umunsi mu kandi iraboneka.
Ni ukuvuga ko muheruka kubona imisegetera ryari, ni iki bababwira gituma ubu ngubu nta misegetera mufite?
Umusegetera wa nyuma duheruka kubona mu mwaka uheze, naho nyene hatangwa umusegetera umwe ku rugo rwose, ariko tugatangazwa n'uko mu yandi makambi Nduta baherura ibitanda biri mu nzu bose bakaba baramaze kubona imisegetera. Dusigurirwa yuko Induta tutoharaba kubera Nduta ifashwa n'ishyirahamwe ryitwa MSF Medecins Sans Frontieres. Angaha naho turi na Red Cross bavuga yuko uburyo bwa MSF ari bwinshi kurusha ubwa Red Cross, kuri icyo rero bakaca bavuga ko twihangana, ariko bavuga yuko Red Cross ikavuga yuko iri kiraca hirya no hino kugira ironke umusegetera ata umwe uca ku muryango w'umuryango.
Ubu mu muryango hagiye habamo umusegetera umwe kuva mu mwaka ushize, barababwira ko amikoro ari makeya, ariko se hari icyizere babaha tuvuge nk'igihe bashobora kuba baza babonera iyo misegetera cyangwa se inzitiramibu ziteye umuti?
Izi nzitiramibu rero kubera ishyirahamwe ya Red Cross Tanzania ikoreramo abatanzania benshi cyane, ibyo batubwira bavuga yuko burya atabwo, ariko bakavuga yuko bagiye kugerageza kudodora hirya no hino, ariko bama bitubwira mugabo nta gisubizo gihagije tubigera tubona. Niyo kibazo kirahari kabisa cy'imisegetera, kubera abana baca bagwara cyane malariya n'aba bakenyeye cyane cyane batwite malariya ikabirasira cyane. Iki gihe rero ibigori bibahinga biriko birakura mu maporote tubamwo bigatuma imibu ishiba myinshi cyane, icyo n'ikibazo kabisa kubera tutagira imisegetera n'ikibazo. Ariko bavuga yuko bariko baradodora hirya no hino umwanya ure wose imisegetera ishobora kuboneka.
Hari nk'icyo wakwifuza kugeza ku bakurikira ijwi rya Amerika, wababwira iki?
Cyo nabwira bakurikirana ijwi rya Amerika baba abari ngaha mu nkambi y'Inyarugusu cyangwa abari n'ahandi, ubufasha bumenya yuko ubufasha bushoboka buhari, ariko kubera impunzi kumara impunzi ntaworonka ibintu byose icyarimwe, kuko bazanye turashima baretse ntaho uza kubitwarira. Twavuga yuko abantu bobandanya batekereje batuje, hama tukaraba ikizokurikira mu nyuma, kuko uyirwaye ubufasha turabona baragerageza bakagira ubufasha iyo umuntu yamaze kugwara. Ariko rero ku icyo kibazo cy'imisegetera twolindirana kwihangana, tukalindirana kwizera, tukaraba nkumbure birashobora gucamo umwanya wose. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu.
Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi ku ico kiganiro yagiranye n'umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mikambi ya Nyarugusu muri Tanzania, amuvugira ingene iz'amagara yabo n'ingene bitaweho vyifashe. Nuko nshuti bakunzi no ngaha duciye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi, yakoze Madbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Agenie National yamufashije muhinga bw'ivyuma, nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongereje nkaho twatanguriye. Turasigiye kano karirimbo Radio Ijwi rya Amerika karimbwe n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika nyine yitwa Jean Marie Niyonkuru aba mu gihugu c'u Burundi. Turayaga tugahuzayo America, Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanya jihuguyo yabayi isubizo chachu.
ikisaba kodi bakarorero batanga makuru ahumuriza wala tangi cha